Majestic Production.
Kama ni muserefu akwavulike,
of course.
Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo. Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo.
This is for you my baby, I love you my princess, yeah.
Nikukundi wato kuntama, abali kwenda kunye homoni bantama. Noiza kushanga mazimbira matama,
ibi wali kukora vyonka ibi ntama.
Iwa humura bambi, nikukunda nikito murunji.
Leka kutera kesho ngoro, turoturo kwa tumwana.
Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo. Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo.
This is for you my baby, I love you my princess.
Weza rekitwa tukundani, abitu mabona bakungani. Abo kusabangu tuangani, tubaswaze weza tukundani. Na kubwine tinkureka, wolio wanje mpaka mpaka. Mpaka mpaka, nyoniwe mpaka mpaka. Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje, hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo. Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje, hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo.
This is for you my baby, I love you my princess, yeah.
Ni kukundi wato kuntama, abali kwenda kunye homoni bantama. Tuiza kushanga mazimbira matama,
ibi wali kukora vyonka ibi ntama.
Na kubwine tinkureka, wolio wanje mpaka mpaka. Mpaka mpaka, nyoniwe mpaka mpaka. Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo. Ni kukunda burenje, umutima gwanje karetamwo businje. Owanje hariyo businje, nicyo kukundiriwe muhumuza moyo.
This is for you my baby, I love you.